zambira samirana
amakuru makuru makuru yaranze none
mwiriwe mwese muduteze yompi kaze mu makuru 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 yaranze yindwi turiko turasozera kuri radio inzamba gateka kawe turi kwigendekerezo cya 9 gitugutu 2022 kandi dusabe nje ngiye kwabashikiriza sangwe kaze
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
dasubiye kubaramutsa duhere mu bijanye n'ubutunzi abarundi baremerewe kuva kuri wa gatanu uheze gusubira kwakira amafaranga y'agaciro barungikiwe hamwe no kuyabitsa ku makonte bafise mu mabanki ibyo byashikirijwe kuri wa gatanu n'umuyobozi mukuru w'ibanki y'Uburundi Dieudonné Murengerantwari mu kiganiro yahabamenyesha makuru yamenyesheje ko ibanki nkuru y'igihugu yafashe iyo ngingo kugira ntiyabihungabana ry'ubutunzi uyo muyobozi yamenyesheje kandi ko ingingo yo kugara amazu yo kuvunja amafaranga y'agaciro yari yarafashwe mu mwaka w'2020 kuva ubu yakuweho umviriza
mu ntumbero yo guteza imbere igihugu na cyane cyane mu kwirinda ngo ntihabeho ihungabana ry'ubutunzi no mu guterera kugira ngo igihugu kije ku murindi usumbirije mu iterambere Ibanki ya Repubulika y'u Burundi giye gufata ingingo zizofasha mitunganywa y'ingene ifaranga y'u Burundi rikoreshwa kandi ikagira agaciro kugira ngo ivyo bishikweho Ibanki ya Repubulika y'u Burundi ifadikanije n'ababijejwe yarakoze ivyigwa byo gusuzuma kugene igihugu cifashe mu by'ubutunzi ivyo vyigwa byarekanye neza ivyokogwa mu ntumbero yo gutunganya neza iby'amafaranga muri ivyo harimwo itunganywa rishasha gishingwa gikiguzi cy'amafaranga mva makungu hisunzwe ivyo byose bishikirijwe Ibanki Repubulika y'u Burundi imenyesheje ibi bikurikira ingingo zafashwe kwa 16 Ntwarane umwaka wa 2020 zo kugabanya ihanahanwa gikibiriraho by'amafaranga mva makungu zirahagaritswe kuva ubu abantu barungikirwa amafaranga mva makungu barashobora kuyaronswa mu mafaranga mva makungu nyene canke bakayashira ku makonte yabo y'amafaranga mva makungu yugurujwe mu mabanki bayaronkemwo ingingo yafashwe kwigenekerezo rya ndwiruhuma mwaka wa 2020 yo guhagarika amazu yo kuvunjisha amafaranga mva makungu biro de change irakuweho abahora bakorera muri ico gisata cyangwa umuntu wese yifuza gukorera muri ico gisata ahamagariwe kwiyandikisha mu Ibanki ya Repubulika y'u Burundi mu kwemererwa gukora habanzwa gutera igikumu rwandiko rwo kwemera gukurikiza amategeko agenga igisata cy'amazu yo kuvunja amafaranga
Ishyirahamwe Parcel rikangurira Abarundi guhindura ingendo ngo bashike ku iterambere rirama bavuga ko Leta y'u Burundi yatanguye gutahura ibyo bamye basaba kuva kera kugira ubutunzi bw'igihugu bwisununure Faustin Ndikumana arirongo yavuga ariko ko izi ngingo z'ibanki nkuru y'igihugu zidaca zikuraho ikibazo cy'amafaranga y'agaciro agasaba ko aya mafaranga y'agaciro yose yinjira mu ibanki nkuru y'igihugu yoza aratunganywa biciye mu muco dukurikire Faustin Ndikumana
Yego byaragara amadovize yari yabuze kubera ibijanye yava ibyo dushorera hanze ifashanyo byaragaragara canke abagwiza tungashora kwinjiza amahera y'amadovize ngaha mugabe ikintu cyari cyaratangaje hati hafatwa ingingo ubona yuko ari ingingo zituma hari nk'umugushaka kwizizira ibintu byo gutunganya kwa amadovize kabwo ko hejuru gashaka kuyatunganya kumbure ku nyungu zako nico gituma rero izi nyungu nk'izi zafashwe urabona yuko ariko baratahura kandi twa twasabye kuva kera ubwa mbere hoho izi nyunke zifashwe ni ukuvuga yuko umwidegembyo mije n'amadovize usubiye abantu bashaka kwinjiza amadovize ngaha mu Burundi ajya adaciye muri izo nzego za leta ngo mu ikawa cyangwa n'ibiki atasubira kwinjira mu mwidegembyo abantu bakagira amakonte yabo amadovize akinjira ku makonte ata kibazo kirimo wabona neza yuko abantu cyane cyane aba bantu bari hanze kwinjiza amahera wasanga ngo yacisha hirya no hino mu bihugu duhana imbibe ugasanga niki ugasanga mu Burundi ibijanye no kwinjiza amadovize no muri uwo muce isami byahagaze hamwe usanga ndivuga ngo makugwa mabiro dosha ntari karakora kwimvira iyekonomi turimo ukayibura mugabo usoka kwikoza amadovize cyagihera burundu gose kuko nubundi yava biracakeniwe yuko hafatwa ingingo zo kubandanya aya madovize yava kugira ashobore hanyuma ikindi nuko tubara tuti nubwo rero iyo ngo yifashwe nuko naya madubiza bari kandi gacanke ayari muri bank centrale nuko abananya atunganywa mu muco hanyuma leta karondera yo yandi niya bishaka ku ifaranga y'u Burundi tabaranyita gaciro berbe yizuba yarozo hezere gusahiriza ku masoko yaraye ma bureau de change hanyuma amafaranga amadubiza asubiye kuzarinjira bukibuke ashobora kugaragira buhoro buhoro
inzamba
turabandanya makuru yaranzindwi mu gisata cy'agateka kazi na muntu intumwa idasanzwe ikurikiranira hafi ibijyanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi yarongeye ikiringo cy'umwaka kugira abandanye akurikiranira hafi ibibera mu Burundi ayo matora akaba yabaye kuri uno wa gatanu igihe hasoze inama igira 51 ishami ya ONU riraba ibijyanye n'agateka kazi na muntu yari kibera i Geneve iyo ngingo ikaba yatowe ku majwi 22 ibihugu 12 birayiyamiriza 13 navyo ntivyagira ico bivuze ko iyo ngingo ikaba yashimishije abari mu mashirahamwe haranira agati k'akazi na muntu kubwo umushingwa manza Armel Niyongere iyo ntsinzi yerekana ingene amakungu yifuza ko ibintu bihinduka mu Burundi kurikira
turanejeje cyane n'amatora yagiye kuba yukongera ikiringo umuhinga yigimba k'akazi na muntu ku Burundi i Geneve mu Swiss aho amatora yerekanye neza yuko ibihugu bimwe bimwe na cyane cyane vya Afrika byarwo bintambamye mu gutora ibisata nk'ivyo vyigenda byo gataya kazi na muntu bariko barahesha uyu munsi amatora yabaye abatoye kuyo muhinga gataya kazi na muntu ngo ukiringo ni 22 abavyanse ni 12 hama abatagize ico bavuga ko ni 13 rero byirekana neza yuko ari ibihugu byinshi vya Afrika byahinduye kunyifato byari byafashe umwaka uheze igihugu ca Gambi uyu munsi cyatoye yego hamwe n'igihugu ca Malawi cyari cyatoye uyu mwaka uheze ubu naho kitagize icyo kibivuga ko ibyo rero byerekana neza yuko ibihugu twagiye turahura navyo turagenda kubwira ibyo Burundi nyene biriko biragenda byo rataye akazi na muntu bumvirije batwumvirije kandi turabishimye cyane ikintu naco nuko ibihugu vya Afrika cyane cyane byaro bintambamye byatanguye kubona yuko Burundi bubesha ko gataye akazi na muntu bitubahirizwa arico gituma hakenewe abo bahinga bigenga
tukirimo ico gisata nyene ishirahamwe rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akat Burundi yarafashe ingingo yo gufasha abahohotewe n'inzego za leta kugira ngo bashobore kwitura inzego mpuzamakungu ngo zibatunganirize ibyo biri mu itangazo ryasohowe n'iryo shirahamwe kuri uno wa kane uheze umushingwa manza Jean Claude Ntiburu munsi ajeje igisata cy'ubutungane muri iryo shirahamwe ahamagarira leta gushira mu ngiro no kubahiriza ibyasabwe n'izo nzego mpuzamakungu leta isanzwe yarateye ku mukono tumwumvirize
mu gihe twabonye yuko inyuma y'ihohoterwa rya kiremwa muntu gigaragaje cyane mu Burundi hanyuma tukabona ko inzego zo mu gihugu gatatu ziriko zirakora hakati Burundi yafashe ingingo yo gufasha abahohotewe n'inzego za leta kugira ngo bashobore kwitura inzego mpuzamakungu Burundi bwemeje ububasha naho rero twaciye twitura izo nzego nazo n'umunsi tukabona yuko ziriko ziratanga inyishu mugabo leta y'u Burundi ubona yuko ica amatwi idashaka gushyira mu ngiro ivyo iba yasa muri izo manza ziriko ziraronka inyishu twovuga urubanza rw'umuhisi jenerali Sire Ndayirukiye yari yituye umugwi wawe ni uraba ivyotirwa rya kiremwa muntu havuye uturubanza ukerekana yuko Sire Ndayirukiye yahohotewe n'inzego za leta mbere bagasaba yuko abafite ibyo byaha bakurikiranwa eka mbere bagasaba n'uko leta bashumbusha kuri ayo mabi yakorewe muri Sire Ndayirukiye ntakiriho umuryango wiwe urashobora kuronka iyo shumbusho yari mugenewe ariko abafite ibyo byaha nabo bagahanwa hakurikije amategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu izindi manza tubona nazo nyine ziriko zirafata inzira ni manza zijanye n'abafungiwe ubusa aho naho nyine twituye umugwi wawe ni uraba ibyo gukingira uraba abantu bafungiwe ubusa gute turabashyira tatasore bite naho nyine imanza nyinshi zikaba zaracitse ariko leta kabona yuko icyo matwi mu kuzishyira mu ngiro ni muri iyo ntumbero rero twasohoye ibitangazo kugira ngo tusabe leta y'u Burundi kugira ngo ireke kudaha agaciro ibyo iba yasabwe n'izo nzego mpuzamakungu kandi bayaremeje ububasha bwacu tugaca dusaba rero leta y'u Burundi ko yo kubahiriza amasezerano mpuzamakungu yonyine yiyemeye mu gukorana n'izo nzego no mu gushyira mu ngiro ibyo iba yasabwe aha tugasubira tukahamagarira abariko barakorerwa mabi yuko jabaregeranya ivyemezo prime bari bariko barakorerwa kugira ngo bataronyeshe ubutungane mu gihugu baburondere muri izo nzego nyene kumbure buracabugacana yandi tuzote badushikaho leta yumva kwitegereza gushira mu ngiro ivya iba yasabwe n'inzego mpuzamakungu yo nyene yiyemereye ubasha bwazo twebwe ico twemeye nuko tuzobandanya turi hafi y'abakoregura vyaha kugira ngo abatwituye dushobore kubashikira muri izo nzego mpuzamakungu
Tubandanya ya makuru mu bijanye n'ubworozi. Ingwara itaramenyekana imaze gufata ibitungwa by'ingurube mu ntara ya Bururi. Ingurube zishika 20 zikaba arizo zamenyekanye muri indwi ko arizo zibaze gupfa muri komine ya Vyanda na Bururi mu ntara ya Bururi nyene. Abategetsi muri iyo ntara bakaba baciye baba barahagaritse urudandaza rw'inyama y'ingurube mu kurindira ingingo z'ubushikiranganje bubijejwe. Iyo nkuru tuyibaze Bera Mugisha.
Imitumba ibangamiwe niyo ngwara gusumba indi ni imitumba ya Mushishi na Mirango iri muri komine ya Vyanda hamwe no mutumba watongwe uri muri komine ya Bururi aho ingurube 20 zimaze gupfa ku ngurube 65 zaye zifite ibimenyetso by'iyo ngwara nkuko amakuru dukura muri ayo makomine abivuga kimwe mu bimenyetso by'ingurube igwaye iyo ngwara ngo nuko iba ifise ubushuhe bwinshi kandi ubwo bushuhe bumaze kuboneka ngo niteba gupfa Mukurindira ingingo zizofatwa n'abahinga bo mu bushikiranganje bubijejwe abategetsi bo mu ntara ya Bururi barashizeho kuva kuri no w'Imana itegeko ribuza kurya canke kudandaza inyama y'ingurube abanyagihugu abayangayanga hamwe n'aborozi basaba ababijejwe ko bokwihutira ico kibazo hakamenyekana ibitera iyo ngwara kugira ngo ntibandanye irandagata bakaba mbere bafise ubwoba ko iyo ngwara ishobora kuba ifise ingaruka mbi ku buzima bw'abantu
Arakoze Bera Mugisha mu gusozera aya makuru abarondera impapuro z'inzira bagiye koroherezwa kuronka izo mpapuro biciye ku buhinga bushasha bwa internet byashikirijwe ku munsi wa kabiri uheze n'igipolisi kije rw'uruja n'uruza pafe umuyobozi mukuru w'ico gipolisi niwe yamenyesheje mu kiganiro haya abamenyesha makuru Maurice Mbonimpa havuga ko abarondera izo mpapuro z'inzira batazosubira kujuragirika bazokwitaba gusa ku masango azaba bahawe biciye kuri ubwo buhinga nyene tumukurikire
No kuvuga ubu umuntu azoza ngaha ruko yaronse rendez-vous tukamubwira umunsi n'isaha ateza gushikira ngaha iyo rendez-vous bamuhaye ateza kuyubahiriza no kuvuga bamuhaye uko ashika 2:00 twaragize marije y'iminota 30 iyo minota iheze atarashika imashini yo nyene icimukuramwo ikamushira inyuma y'abandi bose kugira ngo ntave yononera abandi bariko baraza inyuma yiyo arugurura cyo murongo twabahaye ice cambere ashikirako na hantu hariho amakuru yose ashobora kuraba muri ayo makuru hariho izo mpapuro z'inzira hariho pasiporo hariho resepase hariho CPG hariho nabasaba ajya mapisa yo kuba mu gihe subiramo kuvugamwo impapuro zikenewe kugira ngo umuntu aronke ibyo arondera acafata izo mpapuro zose akazisikana wewe dushatubona ngaha mu mashini kandi ubwo nyene aheje gusikana acaronka message no kuvuga muri uwo mwanya rero dosiye yiwe ikidushikira mu mashini nga tumaze kuraba natwe tukubona yuko iyo dosiye imkwiye guca tumuha iyo rendez-vous izo rendez-vous rero ziba ziri automatize bya bindi rero bahora baza kutona ngaha babaza ngo mbega passport yanje yarakozwe mbega byagenze gute azogaruka ngaha ari uko aronse message imugira yuko pasiporo iwe yakoze hakuza kirwa yicaye ngaha yonona matike n'ibindi ubwo buryo arashaka kubukoresha ari muri sibero kugira ngo wadashaka kubikora babimukorera ariho n'urundi rubuga abantu bacako kugira ngo babagire basabe ibyihuta ari majansi ari umuntu afise agiye kwa muganga afise bijya by'amakomisiyo medicale izo mpapuro arazishirako naho nyine tukazibona yuko ibuko ari byo ari umunyeshure tubarashira ko ivyemeza ko ari umunyeshure yihuta ibyo byose muraza kubona yuko biriko hariko mbere muraza kubona nuru n'ahandi aha abantu bashobora kuvuga akababakiye ibyo kwita plant byose rero muraza kubona yuko byuzuye twabitegekanije
ningaha rero duciye dusozerera amakuru yaranzindwi turiko turasozera Nakoze mwebwe mwayakurikiye kandi dusabe nabashikirije ndabipfurije ibihe byiza iwanyu naho ubutaha
Ngiye nzamba
nzambira samirana
Amakuru yaranze none